ili ni izvidi Amerika. Ibiganiro vyacu mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri Radio Ijwi ry'Amerika birabandanye Washington DC muri kumwe na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamirindi. Mwiriwe neza na makuru.
Sisi tukua tunashinda tunaikala na basoda walikuwa mti ya embe tusikia mungurumo ya masasi.
Uwo ni Baleke Rumu aba mu gisagara cya Buvira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo asobanura ibijyanye n'urupfu rw'abasirikare batatu b'igihugu. Avuga ati twiwe twicaranye n'abasirikare hasi y'igiti cy'umwembe mu nyuma twumva amasasi menshi turahunga. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Roger Stone yabaye umuhanuzi akomeye wa Perezida Donald Trump igihe yariko yiyamamariza kuba umukuru w'igihugu yahagaritswe.
ONU izatangira nketi ku wa mbere kwiyicwa ry'umunyamakuru Jamal Khashoggi.
Umutegetsi mukuru w'urwego rujejwe agateka ka muntu mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, Michel Bachelet, yasabye ko haba ibiganiro mu gihugu cya Venezuela.
Naho muri Sudani, ishyaka Aluma rya Sadek El Mahdi naryo ryinjiye mu myigaragambyo isaba Perezida Bashir kwegura. Mugume hafi rero y'amaradiyo yanyu, ariko mujye no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com mukurikire aya makuru uko tuyabagezaho.
Idoni dori ya makuru tu bafitiye ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uwitwa Roger Stone yahagaritswe ku byaha bitari bike yagirizwa bifatiye ku itohoza ry'umushikirizamanza adasanzwe Robert Mueller. Impamvu ni ukwisuka kwivanga ku Burusiya mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye muri Amerika mu mwaka w'2016. Umugabo Stone yabaye umuhanuzi akomeye wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump igihe ariko yiyamamariza kuba umukuru w'igihugu. Abapolisi bo mu biro vya Amerika bijejwe gutohoza ivyaha FBI bahagaritse Roger Stone mu gitondo ca kare cuno musi wa gatanu muri Leta ya Florida iri mu bumanuko bushira ubuseruko bwa Amerika. Ni nyuma yuko yagirijwe ko yabeshe umugwi w'inama nshingamateka ujejwe iterereza ku kugene yakoranye n'ikibanza ngurukana bumenyi gitanga makuru WikiLeaks n'ubutumwa bwa email bwasahuwe mu gihe c'amatora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'2016. Roger Stone yarengutse imbere ya sentare y'igihugu uno munsi kuwa gatanu mu gisagara cha Fort Lauderdale muri Leta ya Florida. Yarekuwe imbere inyuma yuko atanze ingwati y'amadolari 250,000.
Umuryango w'abibumbye washyizeho itsinda ryigenga ry'abahanga batatu rigiye gukora nketi mpuzamahanga ku rupfu rw'umunyamakuru Jamal Khashoggi wakomokaga muri Arabia Saudite. Iri tsinda rigizwe n'abategarugori babiri, umufaransa kazi Agnès Callamard uyobora ishami rya Roni rigenzura ibyaha by'ubwicanyi bunyuranyije n'amategeko, umunyamategeko w'umwongereza kazi Elena Kennedy n'umunyaportugal Duarte Nuno Vieira wigisha muri kaminuza Coimbra yo muri Portugal yigisha ibyo gushakisha ibimenyetso ubutabera bushobora kwifashisha muri anketi kwiyicwa ry'umuntu. Ejo bundi kuwa mbere iri tsinda rizajya muri Turikiya igihugu Jamal Khashoggi yiciwemo ku itariki ya kabiri y'ukwezi kwa cumi gushize. Inzego z'iperereza za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemeza ko igikomangoma uzaba umwami wa Arabia Saudite Mohammed bin Salman ashobora kuba afite uruhare mu iyicwa rya Khashoggi, ariko ibwami muri Arabia Saudite bo barabihakana. Itsinda rya Loni nk'uko itangazo ry'umuryango ribivuga rigomba gutahura uwicishije Khashoggi yaba leta cyangwa abantu ku giti cyabo. Itsinda rigomba gutanga imyanzuro yaryo mu kwezi kwa gatandatu gutaha.
Ku vyerekeye Venezuela, umutegetsi mukuru w'urwego rwa ONU rujejwe agateka ka muntu Michel Bachelet yasavye ko haba ibiganiro bigenewe guhwamika uko ibintu byifashe mu gihugu cya Venezuela, menyesha ko ibintu bishobora kuyanzara bikagira inkurikizi zikomeye cyane mu gihugu. Bachelet yasavye ko haba itohoza ryigenga ku makuru y'uko inteko zijejwe umutekano zisha abantu 20 zitamumvuto abandi barenga 350 bari mu myerekano muri yindwi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yagabishije atarya umunwa Perezida wa Venezuela Nicolas Maduro ko Amerika ishobora gukoresha uburyo bwose bushoboka hamwe ubutegetsi butohererekanywa biciye mu nzira ya demokrasi mu gihugu. Ku kumusi wa gatatu Perezida Maduro yatangaje ko ahagaritse imigenderanire na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ivyo harimo kwishura ku vyatangajwe na Perezida Trump ko Amerika yemeye cyese umukuru w'inama nshingamateka Juan Guaido ko ariwe mukuru w'igihugu w'imfata kibanza. Ni nyuma yuko Guaido atangaje ko ariwe mukuru w'igihugu mfata kibanza umunsi hari ko aba imyerekano ikomeye mu gihugu. Perezida Maduro yategetse abaserukira Amerika muri Venezuela kuva mu gihugu mu kiringo cy'amasaha 72. Yamara umushikiranganje rerwe imigenderanire wa Amerika Mike Pompeo yavuze ko atabubasha Maduro afise agifise bwo gutanga amategeko.
Muri Sudani abaturage basubiye mu myigaragambyo uyu munsi bagisohoka mu musigiti nyuma y'isengesho ryo kuwa gatanu mu mujyi wa Omdurman. Polisi yabarashemo ibyuka biryana mu maso kugira ngo ibanyanyagize. Sadiq El Mahdi yavugiye ijambo mu musigiti mbere y'uko imyigaragambyo itangira. Yavuze ko ubutegetsi bugomba kuvaho bidatinze nk'uko ikigo ntaramakuru AFP cyo mu Faransa kibitangaza. Sadiq El Mahdi yemeje ko abantu barenga 50 bamaze kugwa mu myigaragambyo kuva igitangira ku itariki ya 19 y'ukwezi gushize. Leta ya Sudani yo ivuga ko abayipfiriyemo ari 30, naho imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu itanga umubare w'abantu 40 biciwe mu myigaragambyo muri Sudani. Sadiq El Mahdi ayobora ishyaka ryitwa Al Uma yari ministri w'intebe watowe n'abaturage ubwo General Omar al-Bashir yamuhirikaga ku butegetsi muri kudeta yo mu 1989. Kugeza ubu imyigaragambyo yakoreshwaga n'amashyirahamwe y'abanyamyuga atandukanye nk'amashyirahamwe y'abaganga cyangwa se abanyamategeko. N'ubwa mbere rero ishyaka rya politiki ryifatanije n'aya mashyirahamwe. Abaturage bigaragambye basaba ko Perezida Bashir yegura.
Naho Radio Ijwi rya Amerika Washington DC naho muri mari umuvugizi w'ibiro vy'ishirahamwe mpuzamakungu ONU muri cyo gihugu Miriam de Sable avuga ko abasirikare babiri bajeje gucungira umutekano w'iryo shirahamwe baturuka muri Sri Lanka bishwe. Ni nyuma yuko imodoka barimwo isese bombe mu ntara ya Mopti iri hagati mu gihugu. Ivyo vyabaye mu gitondo cy'uno munsi wa gatanu mu karere ka Duwensa. Ntawitiriye ico gitero yamaragisa n'ibindi bitero vyakozwe n'imigwi y'intagondwa ikorana n'umugwi Al-Qaeda yongereje ibikorwa vyayo mu ntara ya Mopti. Ico gitero cakurikiye igitero cabereye mu ntara ya Kidal iri mu buraruko bw'igihugu ca Mali ku munsi w'Imana. Ico gitero cahitanye abasirikare bajeje gucungira umutekano baturuka muri Chad 10 abandi 25 barakomereka. Inteko zijeje gucungira umutekano 15 ziri mu gihugu ca Mali zikaba arizo zikogwa ko ibitero vy'inkumbi kurusha kuzindi nteko zishyirahamwe ONU. Abasirikare bajeje gucungira umutekano barenga 100 baramaze gupfa kuva izo nteko zishyizweho mu mwaka w'2013. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC turi no kuri internet wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com.
Mu mugoroba w'ejo kuwa kane abasirikari batatu bo mu ngabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barishwe barashwe n'abantu bataramenyekana ahitwa Kakombe ni mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo yakurikiranye inkuru.
Abo basirikare ko ari batatu bitiwe mu hanagati wo muri quartier Kakombe hafi ya anteni ya Tigo twasanze imirambo yabo munsi y'igiti cy'umwembe bari mu myambaro ya gisirikare ariko nta mbunda zibari kuko babarashe barangije kubica barazitwara. Umuyobozi uyobora rejima ya gisirikare 3344 ikorera mu Ruvungi ari nayo yatakaje abo basirikare Colonel Numbi Apollo aherekejwe n'abandi basirikare benshi bageze ahaguye abo basirikare batatu maze avuga yuko abo basirikare babo bishwe n'abantu bitwaje imbunda bataramenyekana ariko ari abantu bafashwe mu rwego rwo kubakoraho matohoza kugira ngo bamenye iby'urupfu rw'aba basirikare. Colonel Numbe ya Polo yagize ati aho usanze imirambo y'abantu bari impamvu za fini za kure nta muntu barafunga bari gukora iperereza ryo gushaka kumenya bishe abo basirikare. Ubwicanyi bwabaye ku mugoroba wo kuri uyu wa kane bwatumye abaturage bo muri karitsiye Kakombe ujuzi kavuye bahunga amazu yabo, bamwe bahungira Kasenga na Murongwe kubera amasasu yari menshi nyuma y'urupfu rw'aba basirikare batatu bishwe barashwe. Baleke Lumbi yagize ati:
sisi tukwa tunashinga tunaikala na basoda balikuwa mumuti ya embe kwasikia mani
nari nicaye saa kumi n'ebyiri n'igice twicaranye n'abasirikare mu giti cy'imyembe twumvise amasasu menshi ntitwamenye impamvu yayo, niyo mpamvu twahunze. Umuyobozi wa sosiyete sivile muri teritwari ya Uvira Bwana Willis Lemba nawe yazindukiye ahaguye abo basirikare mu rwego rwo guhumuriza abo baturage bari bahunze imihana yabo. Yavuze yuko iki gikorwa cyo kurasira abo basirikare mu muhana ari igikorwa kigayi. Bwana Willis Lemba agira ati:
wa jeshi hawezi kuhuawa ofivu ndani ya mwingine ni makosa sana ya kitendo hiyo wamefanya.
Abasirikare ndio kwa gucya mu muhana ni kwica abasirikare kwa turasaba abantu kugaruka mu mazu yabo inzego z'ubutabera ndetse n'inzego za leta zigakurikirana ibintu twamaganye ibi bintu byabaye
ya kiaskari kitafatilia mambo kama hayo.
Ngomenye yuko mu rwego rwo gukora amatohoza igisirikare cyafasha abashefu batatu bo muri Aveni Kavuye Kakombe ndetse na Ujuzi kibohereza kuri birode iri mu mujyi wa Uvira. Bedasse Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi gisata cyawo ni kiraba ivyimpunzi hashe kirabeshuza inkuru zivuga ko catanze imbuzu za gisirikare mu makambi y'impunzi z'abarundi ziri mu gihugu ca Tanzania. Inkuru y'umumenyesha makuru wacu Raymond Zimana.
Urongo igisata taoni kirabe vy'impunzi mu Burundi avuga ko inkuru ziriko ziravugwa kw'ico gisata catanze impunzi za gisirikare mu makambi y'impunzi z'abarundi ari mu gihugu ca Tanzania tarizo. Mu kiganiro yahawe abamenyesha makuru Gogo huko Porti yemeje ko mu mpera z'umwaka wa 2018 hari seri yo muri Tanzania yaronse ingabire y'impuzu zari ziganewe impuzu z'abarundi bari mu makambi ya Ndota na Mutenderi hamwe n'iz'abarundi n'abakongomani ziri mu ikambi ya Nyarugusu. Ariko muri zo harimo izabo nyuma amahinyu nazo avuga ko zitatanzwe ahubwo zashikirijwe abajejwe intwaro muri ico gihugu.
Sule 1,800,000 abi
ahagira ati: ku mpuzu zingana n'umuriyoni n'amajana munani nk'iyi muri zo zingana n'igihumbi n'amajana cenda na 47 twasanze zitaberewe gutangwa. Ariseri nabo bakorana baca bafata ingingo zo kuzikura mu zitangwa zica zicikirizwa abajejwe intwaro nk'uko vyerekanwa n'icegeranyo cakozwe muri ico gihe.
Un procès verbal dressé à cette occasion.
Abajijwe nimba izo zakuwe muzindi atari zo zivugwa ko ari abasirikare. Urongo ya seri mu Burundi avuga ko atamuzu za gisirikare zarimo ahubwo ari muzu ahandi zambagwa ishaka gusa ni za gisirikare.
Ce sont des habits de style.
Ni muzu zishaka gusa ni za gisirikare. Nimba mukunda gutembera mu makungu muhora mubona ugwaruka gwambara udupira usanga turimo amabara y'impuzu za gisirikare. Si uniforme cyane tene za gisirikare kuko harimo n'iz'abana bato. None nabo bozihabwa kugira bagwane. Oya, nizishaka gusa ni za gisirikare.
Donc ce sont des habits qui ressemblent.
Zimwe mu nzego z'igihugu zaragize icyo zishikiriza kuri izo nkuru zivuga itangwa ry'impuzu za gisirikare mu makambi y'impunzi z'abarundi eka nimwe mu migambwe. Kuri uyu wa gatanu inama y'igihugu ijejwe ubumwe bw'abarundi hamwe n'urwego rw'igihugu rujejwe gukinga ihonyabwoko n'ibindi byaha bikorerwa kiremwa muntu vyasohoye itangazo kuri izo nkuru. Jean de Dieu Mutabazi yemeza ko bandikiye abakuru b'ibihugu bibanye by'u Burundi urongo icyo gisata ku isi n'urongo yishiramwe mpuzamakungu ONU. Mutabazi asaba ko icyo kibazo cokwigwa ababikoze nabo bagana.
Twababwiye rero akababaro kacu turabibutsa yuko uyu munsi Burundi bufise amahoro n'umutekano. Turabibutsa kandi yuko intambwe kuvyerekeye umwe bw'abarundi uyarishemeye yuko kuri igihugu wese ahagaze ategeza gukingira amahoro n'umutekano w'igihugu kibanye. Turasabira ibihano abantu bose bari muri iryo shirahamwe hase bubo baragize uruhara mu kuzana izo mpuzu no kuzitanga eka n'ugukingira ikibaba abantu bakora inyimenyero za gisirikare.
Inkuru zivuga iby'impuzu za gisirikare zavatiwe muri Tanzania zishaka guhabwa impunzi z'abarundi zahungiye muri icyo gihugu zashyizwe ahabona n'umushikiranganji w'intwaro yo mu gihugu hagati w'icyo gihugu aho mbere yaciye afata ingingo yo guhagarika mu mabanga bamwe mu bari bajejwe gukorana n'igisata cya seri mu makambi ya Nduta Mtendere na Nyarugusu harimo abarongo ya makambi. Hashe ryo gemeza ko imigenderanire ya Joni ndongozi za Tanzania imeze neza kandi kwico gihugu kiriko gikora matoza kugira kimenye kuri icyo kibazo. Ibujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika.
Urakoze Remonzimana kuri yo nkuru radio ijwi rya Amerika Washington DC. Sentare pari mu France kuno no gatano yabandanije kumviriza urubanza president w'u Burundi Pierre Nkurunziza aregamwe televiziyo y'abafaransa France 3. Umushingi wa manza w'umubirigi Bernard Menga n'umwanditsi w'umurundi David Gakunzi mugenzi wacu Diane Nininahazwe yabandanije gukurikirana ugo rubanza. Diane, mbe abo bantu baregwa iki?
Fidela, abo bantu ico baregwa no gutyoza perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yanabitwariye. Ico ni ca mbere. Ica kabiri naco baregwa yuko bakwiragije ibihuha kandi bongera batanga amasanamu yerekanye ubwicanyi bwa bwarakorewe mu ntara ya Karusi ni mu Burundi mu 2016 ariko amasanamu aza kumvikanamwo indurimi rutari ugwikirundi kwa rurimi gwikihausa. Tukume ku murongo wa telefone na Maître Armel Niongere yari muri ugo rubanza nk'utanga ubuhamya ari yari mu batanga ubuhamya. Armel, amahoro ngaho i Paris mu France.
Amahoro cyane Diane.
Urubanza rwagenze gute, rwaheze, hari ingingo yafashwe?
Urubanza uyu munsi ku munsi wa gatanu umushikiriza manza yagize icyo avuga ku byerekeye ku rubanza rwo kwakirwa na sentare canke mu byo Petero Nkurunziza yitwariye iragira televiziyo France 3 umwanditsi David Gakunzi n'umujingo wa manza Bernard Menge ko boba bokurikiranwa n'ubutungane ku byo bavuze bagize icyo bavuga ku byerekeye ry'amasanamu yerekanye mu ntara ya Karusi. Umushikiriza manza rero yahejeje aravuga yuko ibyo byerekanywe na televiziyo France 3 hamwe n'ibyavuzwe nabo David Gakunzi n'umushinga wa manza Bernard Menge yuko bidafashe atacaha kirimo, akaba yasabiye abo bakurikiranwa batatu yuko bokwezwa kandi yuko atacaha abona kirimo. Rero umukuru w'intara yahejeje araha ijambo abashingwa manza babo bantu bakurikirana batatu, hama araha ijambo nabo bakurikiranwa kugira bagire icyo bavuze ko bafise ikintu bavuga ku by'umucikiza manza yavuze cyangwa ibindi bo bashaka kongera ko. Urumva inyuma ya ibyo abashingwa manza babakurikirana bavuze nabo bakurikiranwa bayije barashima ibyavuzwe n'umushikiriza manza, hama barongera barasaba yuko sentare nayo nyene yo bikorera ko kuko Petero Nkurunziza atari gushobora kuza kwitwarira abo bariko baratabariza abarundi bariko baricwa. Ariko gituma rero umucamanza yaravuga yuko urubanza rugiye mu mwiherero rukazosomwa itariki 5 z'ukwezi kwa kane kuri uyu mwaka.
Ari nk'amwe naho ivyo vyaha vyo bagigwa bazohanwa gute?
Uwaserukiye Petero Nkurunziza umushikiriza manza yaserukiye Petero Nkurunziza yavuga yuko sentare yo bakurikirana bagapfuma batanga na ero imwe yerekana yuko bakoze amakosa yuko atashaka kubafata ngo babasabe ibitagenda. Ati ndayoba ero imwe yerekana yuko bakoze icyaha, ati bobo boshima ingingo sentare ifashe iyo ngingo. Ariko rero abaserukira bakurikiranwa nabo bakurikirana bavuze yuko atacyaha bakoze, n'umushikiriza manza nawo nyene mu birego vyiwe yavuze yuko atacyaha kirimo abona kandi yuko abantu batatu bakurikiranwa bo bareka bakidegembe.
Murakoze cyane gose Maître Armel Niongere mwari ngaho nk'icabona muri sentare y'Ubufaransa mugire umujorogiza.
Murakoze cyane.
Hagati aho ijwi rya Amerika Washington DC twagerageje kurondera ubutegetsi bw'Ibujumbura kugira ngo twumve icyo bavuga, ariko bavuga yuko bazogira icyo batangaje hamaze kumenyekana ingingo ya nyuma. Ni umushikiranganje w'ubutungane Melorantine Kanyana yabwiye igisata cy'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda.
Mm.
inshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 2755 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905 kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo kumugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530 radio Ijwi rya Amerika radio ya Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda ako kazi iki na Kasporo murabimenyereye tubanzirize mu Rwanda aho bitegura imikino y'igikombe cy'intwari mu mupira w'amaguru no muri volleyball no mukino w'intoki turi kumwe na Jean-Claude Munyandinda Jean-Claude wiriwe neza
Mure neza Thomas amakuru yanyu
amakuru ni meza reka duhere mu mupira w'amaguru nayahe makipe azahiganirwa iki gikombe cy'intwari
Urakoze cyane Thomas muri iryo rushanwa ry'intwari koko riteganyijwe guhera ku munsi w'ejo amakipe ane niyagomba guseruka ayo makipe ane nayabaye ane nayaje mu myanya ine ya mbere muri championnat y'umwaka ushize ku mwanya wa mbere murabyibuka ko cyangwa se abatabyibuka twabibutsa ko APRFC niyo yari ifite igikombe cya championnat niyo yari ya mbere mwanya wa kabiri ari ASR Rayon Sports yari ya gatatu APRFC yari ya kane ni ukuvuga ngo guhera ejo ayo makipe azatangira guhura ibyo bita mini championnat cyangwa se guhura buri yose ihura n'indi bakazareba ikipe izaba yatsinze ku munsi w'ejo rero kuwa gatandatu APRFC na ASR na Rayon Sports na AS Kigali ubwo imikino izabera kuri stade ya Kigali I Nyamirambo kwa kabiri cy'umweru gitaha hari indi mikino izaba ubwo twavuga ko ari nk'umunsi wa kabiri cyangwa se juni ya kabiri hanyuma rero kwa gatanu cy'umweru gitaha ku itariki ya mbere y'ukwa kabiri ni n'umunsi nyirizina w'intwari umunsi mu Rwanda bizihiza intwari z'igihugu nibwo rero hazaba imikino y'umunsi wa gatatu aho AS Kigali izahura na Etincelles FC hanyuma umukino w'injyana muntu hagati ya APRFC ndetse na Rayon Sports icyo gihe rero bakazareba muri iyo mikino yabaye muri izo journée zose kwa eshatu ni iyihe kipe yarushije izindi amanota ikaba ariyo yegukana igikombe cy'intwari ni ukuvuga ngo ni imikino twibuka ko izatangira ku munsi w'ejo kwa gatandatu hanyuma
muri volleyball naho se
2019 hakaba journée ya kabiri ku itariki ya kare y'ukwezi kwa kabiri hakaba umunsi wa gatatu ano wanyuma
hanyuma muri volleyball se nabyo niko bizagenda nabwo ni amakipe ane mbese dusobanurire
muri volleyball ho biratandukanye amakipe yari yagerageje kwiyandikisha yageraga kuri arindwi yo mu cyiciro cya mbere muziko yo mu cyiciro cya mbere dufite amakipe arindwi ariko ku munota wa nyuma kubera amakipe aturuka mu bigo by'amashuri hari atashoboye kuboneka ariko ubu ho nakubwira ko nakumenyesha ko imikino yatangiye ubungubu umukino wa mbere ngira ngo nibwo urimbanyije hagati ya Gisagara Volleyball Club n'ikipe ya APR Volleyball Club andi makipe rero ategerejwe ni ikipe ya REG Volleyball Club ikipe ya kaminuza ya UTB ndetse na Kirehe Volleyball Club ko ni ukuvuga ko amakipe abiri yamaze kwikura mu irushanwa kuri arindwi yari yandikishije ubu ni amakipe atanu asigaye uyu munsi haraba amajonjoro ya mbere ku munsi w'ejo hazaba amajonjoro ya kabiri hanyuma ejo bundi ku cyumweru Toma hakazaba noneho imikino kimwe cya kabiri kirangiza final cyangwa se umukino wa nyuma w'iki gikombe cy'intwari muri volleyball ni ku cyumweru guhera saa kumi n'imwe z'umugoroba rero kuri Petit Stade hari I Remera
Niko se uyu mukino ukirimo se uyu uri mukinwa ubu ngubu amakipe ahagaze gute ararushanwa gute
ubu ngubu Gisagara Volleyball Club yari irimo irahatana na APR Volleyball Club ubwo twinjiraga cyangwa se ubwo twari twiherereye gato ngo tuze kubabwira uko bihagaze Gisagara Volleyball Club yari iri imbere n'amaseta abiri kuri imwe gusa turacyaba bakurikiranira ngo turebe uko match yaba irangiye ariko nyuma y'uyu mukino hari undi mukino twakwita nka karundura mu kanya kaza kuza aho ikipe ya kaminuza y'ubukerarugendo yari Kigali UTB Volleyball Club ibigomba guhangana na REG Volleyball Club ni ikipe y'ikigo gishinzwe iby'ingufu mu Rwanda ni ikipe ikomeye ariko nkwibutsa cyangwa se nibutsa badukurikiye Toma ko ingi inamajonjora aya makipe we ndashobora kwitwara neza uyu munsi cyangwa ejo ariko imikino izagaragaza ko koko ari kamara mpaka ni kwa gatatu ni ku cyumweru mu gitondo muri demi-finale ndetse na finale ishobora guhuza amakipe atatu abantu batekereza ko ashobora gutwara iki gikombe ni Red Volleyball Club UTB Volleyball Club ndetse n'ikipe ya Gisagara Volleyball Club.
Jean-Claude Munyandinda ndagushimiye cyane ubwo rero nyine uzagenda uduha ayo makuru neza. Urakoze weekend nziza.
Murakoze cyane Toma.
Kwibutse kandi abantu bumva ijwi rya Amerika ko umunsi w'intwari ari ku itariki ya mbere y'ukwa kabiri Jean-Claude yabivuze.
Dukubitere mu Burundi mu mpera zindwi hategekanijwe Bujumbura itangurwa ry'ihiganwa ry'uno mwaka muri volleyball umwaka w'2018 ushirwa 2019. Ako telefone turi kumwe n'umenyesha makuru wacu Evariste nziko banyanka wiriwe.
Wiriwe neza Fidel.
Mbe iryo higanwa rizo kwitabwa n'imigwi ingahe kubigemeye n'abagabo.
Iryo higanwa tournoi ryo gutanguza higanwa ry'umupira w'amaboko volleyball no mwaka rizohuza imigwi ine ku ruhande rw'abime ku ruhande rw'abagabo nayo ni imigwi itandatu ahantu hero ku bagabo n'umugwi rukinzi wa gipolisi n'umugwi BVC n'umugwi muzinga wa gisirikare n'umugwi wa Mary ISB n'umugwi wa Bujumbura uwezo wa ndani hamwe na Kagosmos ku ruhande rw'abigime naho ni imigwi ine kuko nari babwiye harimo Gender Light Club harimo muzinga hamwe mwo na New Colombe akabamo na Reserve.
Iyo migwi ikazohiganwa gute?
Iyo migwi izohiganwa kuva ku munsi wa gatandatu iyo tournoi irangizwe ku munsi w'Imana hatangwa igikombe no kuva ku munsi wa gatandatu ku ruhande rw'abigeme ku kibuga cyo mu gikungu mu buraru ku bw'igisagara cya Bujumbura GLC uzotana mu mitwe n'umugwi wa Muzinga Reserve utane mu mitwe na New Colombe GLC wongere utane mu mitwe na Reserve hama Muzinga utane mu mitwe na New Colombe kandi yongere utane mu mitwe na Gender Light Club hanyuma Reserve utane mu mitwe na Muzinga no kuvuga yuko rero kuri uwo munsi wa gatandatu ku ruhande rw'abigeme hazora hamenyekanye imigwi ibiri izocikina finale ku munsi w'Imana ku ruhande rw'abigeme n'abakinyizi ku ruhande rw'abagabo naho ku munsi wa gatandatu ku kibuga cya Departement Sport ku bishikiranganje bwo gwaruka inkino n'imico kama azotana mu mitwe umugwi wa Rukinzo uzotana mu mitwe n'umugwi BVC Rukinzo n'umugwi w'igipolisi mu gihe BVC ari umugwi w'abasivile hanyuma ku nubwo kabiri Muzinga uzotana mu mitwe na Rukinzo kandi hanyuma BVC utane mu mitwe na Muzinga gutyo bashobora kuboneka imigwi ibiri irindira yindi imigwi ibiri izova hagati ya ASB utana mu mitwe na Gakosko na Gakosmos hanyuma Bujumbura uwezo ndani utane mu mitwe na ASB umugwi wa Meriya Bujumbura bune wongere utane mu mitwe na Gakosmos kugira ngo haboneke imigwi ibiri izoshikina finale ku munsi w'Imana no kuvuga yuko ku ruhande rw'abagabo hazoba demi-finale kuwo wa gatandatu nyene aho umugwi wa mbere wabaye wa mbere mu migwi itatu ya mbere uzoca utana mu mitwe n'uwabaye wa kabiri ku rundi ruhande wa kabiri utane mu mitwe n'uwabaye wa mbere.
Urakoze yamumenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanyanka ari i Bujumbura mu Burundi. Mukanya turasezerana mu makuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha yamara reka dusubire tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije hano muri Amerika. Witwa Roger Stone yahagaritswe ku vyaha bitari bike yagirizwa bifatiye ku itohoza ry'umushikirizamanza adasanzwe Robert Mueller impamvu mu kwivanga ku Burusiya mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye muri Amerika mu mwaka w'2016.
Umuryango w'abibumbye washyizeho itsinda ryigenga ry'abahanga batatu rigiye gukora nketi mpuzamahanga ku rupfu rw'umunyamakuru Jamal Khashoggi wakomokaga muri Arabia Saudite. Iri tsinda riyobowe n'umufaransakazi Agnès Callamard uyobora ishami rya Runi rigenzura ibyaha by'ubwicanyi bunyuranyije n'amategeko.
Naho muri Venezuela kubira aba Venezuela umutegetsi mukuru w'urwego gw'ishyirahamwe mpuzamakungu ni rujeje rw'agateka ka muntu Michel Bachelet yasavye ko ibiganiro bigenewe guhamika ku bintu byifashe muri Venezuela menyesha ko ibintu bishobora kuyanzara bikagira inkurikizi zikomeye cyane mu gihugu. Bachelet yasavye ko haba itohoza ryigenga ku makuru y'uko inteko zigera umutekano zisha abantu 200 zitamumvuta abandi barenga 350 bari mu myiyerekano muri iyi ndwi. amakuru rero nibiganiro twari tubafitiye kuri Radio Ijwi d'Amerika hano yo bigarukiye dushimiye ingenieur mu buhinga bw'ivyuma na fasigebe yeho yadufashije kwegeranya ibiganiro bihagarariye ni Eddie Gwema kuri mikono hamwe ari kumwe na Jeff Teniyo Gabo
na Thomas Kamirindi turabashimiye cyane mugira umugoroba mwiza murakarama